Burundi Culture amakuru mu kirundi
mwirwe mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kaze muri no makuru kuri no mugoroba afatiye kuri ibi bikuru bikuru ubukene bw'ifumbire bwibonekeje mwirima rya gatasiri heze muri uno mwaka yatanguye kugira ingaruka ku barimyi bo mu ntara ya Buhumuza bavuga ko bo bigiye kubagora guhangana n'inzara kuko mwimbo uzoba muke abagabo barenga 80 mu gihugu baramaze kwiturisha ramwe gyitiriye abagabo mu gahinda bavuga ko bakoregwa amabi nabo bubakanye kuva mu ntango z'uno mwaka muravyumva muri ano makuru inyuma y'imyaka itatu hatanguye gusabigwa impapuro z'inzira n'ibindi ku mbuga ngurukana bumenyi z'ibiro bijejwe itangwa ryazo bamwe mu bazirondera bavuga ko nubu bikirimwo ingorane kuko bigisivya ingendo zabo nayo mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza muri wa kabiri uyu munsi tuvuga ubuvuzi ku ndwara y'intandara amakuru sagusa tubafitiye nayandi na makuru mushikizwa na Kristaliza Rerimana mfatikanije na Kofi Rubenwa mu bwinga bw'ivyuma mukanyinkuri mwimwe ukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe ubu naho inkuru imwimwe ukwayo abagabo barenga 80 mu gihugu baramaze kwitura ishirahamwe gyitiriye abagabo mu gahinda bavuga ko bakorewe amabi nabo bubakanye kuva mu ntango z'uno mwaka gushika muri kuno kwezi kwa munyonyo iryo shirahamwe rivuga kwabo arabubahutse kubishira habona mu gihe ku bwaryo hari abatari bake bashima kubigumiza mu ibanga kubera ingene imico y'abarundi itunganije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri urongoye iryo shirahamwe mu makenga yerekanye harimwo ingendo y'uko hari abagabo bapfungwa bagirizwa icaco gushurashuza abigeme n'abakenyezi ku ngo kandi kubwiwe atavyemezo biba bihari Boniface Nduwimana asaba ko ubu ibipimo bikogwa vyokogwa ku bagabo co kimwe nkuko bikogwa ku bakenyezi kugira ntihagire urenganywa tumukurikire
Uyu munsi umukobwa kanaka arakwipfuza kubera akubonana gafaranga yipfuza kumbure kumubera umugenzi mugabo nawe kubera ko ibiharuro byawe bitajanye nawe ukanga agacapanga kuzogukorera ikibi mukijanye n'ibipimo bya muganga hose bapima umukobwa cyangwa umugore nta gipimo na kimwe bakorera umuhungu bagufata bakujyana kugupfunga nawe bakamufata bamujyana kwa muganga ibipimo byose azanira ababimutumye bivuye kwa muganga byitwa ukuri ibindi bihugu bigeze kugupima inda iri munda ADN yuko ihuye n'uwagirizwa ikiri munda kuburyo umwana atazogira ibibazo amaze kuvuka atanu butungane buzirwa burakora umwana amaze kuvuka kuko ibipimo bibyerekana kiri munda ni gute twebwe tubandanya tugwa mu ngaruka z'ivyo tutateguye mu gukinga ibi byamabi ibyo bizofasha ko abakobwa n'abagore bagira misiyo ku muntu bigabanuka kuko azoba zibazoca babapima mugabo uyu munsi babifashe nk'idiri bari kwidiri n'urudandazwa ruriko rurakoko ni naco gituma dusaba dushimitse ko habaho ibyo bipimo kugira ngo uwagira ikosa zorihanigwe anezerewe ndaza umunyororo wo kuzira ubusa ukuntu babaza kuko ubwije ku mugoroba wamana ivyizigiro ngo cyo mu gatondo bazonyugururira ndazi ko atacaha nakoze ukazorinda umara umunyororo wawe w'ubuzimutazi uvuga ngo cyo bazomfungura birababaza
mu gisata cagateka kabana naho ngo hari intambwe itarashikwa ko kugira gateka kubahirizwe byashikirijwe kuri uyu wa kabiri na Pierre Nkurikiye umuhinga yakoze icigwa kubijanye no gukingira gateka k'umwana hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira gateka k'umwana avuga ko ivyo biva mu buryo buke leta ishira mu gisata co gukingira gateka k'umwana ibituma haba abana baheba amashuri abatwara inda zitifujwe hamwe n'abana bo mu ibarabara agasaba ko ayo mafaranga ashirwa mu gisata co gukingira gateka k'abana yo kongerezwa kugira gateka k'umwana gakingigwe tumukurikire
dufatiye mu bisata bitandukanye haba mu ndero mu bijanye no kumukingira amabi atandukanye haba mu bice bitari bike ngaha mu gihugu cy'u Burundi agateka k'umwana nivyo hariho ivyakozwe ngaho hariho n'ibindi bintu byinshi byerekana yuko intambwe ikiri ndende kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe koko nkuko bisabwa n'amategeko Burundi bwateye ku mukono ari mpuzamakungu canke ayo bwo nyine bwishiriyeho aho ufisi ibiche bitatu n'uduce dutandatu ku manota 5 bakoresheje uburyo barabo kungene bihugu mwisi babireko barashira gateka mu ngiro aya mategeko bubahiriza umwana wabwo muri ivyo bihugu urumva rero yuko hakiri aracari intambwe yo gukogwa haba mu kongereza uburyo bwo gushira mu bisata cyo gukingira abana byo tuma hari ibintu byinshi byoheza bigacha bitorerwa umuti abana umwe barabara bashika hafi no munsi ibihumbi indwi mukara abana baheba amashuri uno munsi ibihumbi hafi birenga 260 ku mwaka abana batwara inda mu mashuri naho nyine biharuro ni byinshi mugaca muri aba mafaranga ashigwa mu gukingira abana angana n'igice kimwe n'utwicumi indwi kwijana y'amafaranga yose igihugu kiba gikoresheje ku mwaka kandi amabi akorerwa abana twashikira abana ibice hafi 89 n'utwicumi dutandatu biboneka rero yuko amafaranga ashigwa mu gukingira umwana akiri make
itangwa ry'inkana tasizinzira mu gipolisi kijejwe imbibe nibirere gushika nobo mu gihugu riracarangwamwo ingorane inyuma y'imyaka 3 iheze izo nkana tasizisabwa biciye mu buhinga bwa none gusumba uko zasabwa kare abazisaba ibyo baravyidogera kuko bigisa ivyingendo abaganiriye na Radio Indundi Kirtyo mu gisagara cha Bujumbura bavuga yuko niyo baba bahawe isango ryo kuzitora babwigwa ko hari ibindi bicigwa ariko gusaba ko ahubwo abakozi bo kongerezwa muri ico gisata idonido na Claire Kankundi
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2022 impapuro canke ibironderegwa byose ku biro bijejwe itangwa ry'impapuro z'inzira bitanguye gusabirwa ku mbuga ngurukana bumenyi bw'ivyo biro habanzwa gutanguye ibisabwa gucyo umuntu akishikira kuri ivyo biro aronkejwe isango ryo kugenda kuriha amafaranga ishigwa ku mbuga ngurukana bumenyi y'ibironderegwa kuri ivyo biro ryakozwe ku bw'ubuyobozi bw'ivyo biro kugira hagabanuke ubunyonyezi mu itangwa ry'izo mpapuro z'inzira ariko gushika ubu bamwe mu baharonderera izo mpapuro nk'igitabo c'inzira passport baridoga ko bigiteba
urupapuro k'inzira kwa passport na rusabye iteke 2023 z'ukundi ubona jakururihira barambari yati tuzogaruka inyuma y'ameza abiri twabitunganije usigura mu kwezi kw'icenda izindi 2023 maze kuzizo tarike nasanze bataraheza kubitunganya
bakavuga ko basiguriwe ko habanjwe gukogwa izo muzindi ara ubu ari uhatanguye gutangwa izabasavye ivyo vyangombwa bari Bujumbura
muze Bujumbura muzungu ntara barahejeje kuko ibyo se byatumye bibiba ari bamanje gukora zo muzindi ntara abo ngaha bishobora sanganza birahagara
mugihe bavuga ko basaba izo mpapuro z'inzira basanzwe baba bashaka gufata ingendo iryo teba mu kurongozwa izo mpapuro rishobora gutuma bigira ingaruka kuri bo basaba ko hokongerezwa abakozi bakorera muri ico gisata
umuntu asaba icyangombwa nawe afise iyindi sango aba ariko akorera ko y'urugendo rwiwe bakagerageza bakagwiza nk'abakozi bashobora gukora izikarata pasiporo cyangwa izindi
kuri iyo myitwarariko tukaba twagerageje kurondera umuyobozi w'ibiro bijejwe itangwa ry'impapuro z'inzira kugira ngo ice ashikirije ariko turamukena abo twaganiriye bakaba batumenyesheje ko muri kino gihe hariko hasohogwa ivyangombwa vyasabwe kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'umunani uyu mwaka naho biruko mu gihe bibaye ngombwa umuntu agakenera igitabo c'inzira cyangwa ibindi biharonderegwa by'igihugu tihuti aca bimenyesha ibiro bijejwe itangwa ry'izo mpapuro z'inzira agasigura n'igituma ku mbuga ngurukana bumenyi bw'ivyo biro
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture no makuru yabandaneze mu gisata c'uburimyi bura gifumbire gibonekeje mu irima ry'agatasi riheze uwo mwaka ryatanguye kugira ingaruka mbi ku barimyi bo mu ntara ya Buhumuza abo barimyi bavuga ko bariko bahangana no kugwanya inzara ariko ubu yabinjiranye kuko babona ko umwimbo uzobamuke uwo mwaka basaba abajejwe gutanga ifumbire ko boja barayitanga ku gihe kugira barimye boroherwe n'ibijanye no kurima idonido na Pantaleo na Karutimana
Ababarimyi bo mu turere tw'intara ya Buhumuza bamenyesha ko bafise impungenge nyinshi ziturutse ku ikena ry'ifumbire, bagasigura ko henshi bagiye barasangiza umufuka umwe ari batatu canke barenga, izo babona ko ataco bisigura ku muntu yaramenyereye kugombeka imifuko irenga itatu nk'uko abo twaganiriye bavyemeza.
Muri rusange ifumbire isa n'iyigoyagoya kuko uriko uraraba abantu batatu basangira gafuko warurimisha imifuko itanu itandatu uno mwaka, ndabona nta kiciro kindi ya kumwaka roza umuyimburo wa muke.
Uyu mukenyezi we yemeza ko yibaye intambwe isubira inyuma mu gihe avuga ko abarimyi bariko bakora ibishoboka byose ngo bagwanye inzara.
Icimirije imbere turimo turabona tubona rubukene buro kwiyongera, kandi mu myaka yahera inzara yasa n'iyari yahavuye ku buryo twashobora kuronka ifumbire yo kurimisha tukimbura. Bwa turabye nk'abantu bafise umuryango munini bagiye kugira inzara mu rugo.
Bamwe muri abo babona ko bikenewe nubwo nyene ariko ararengerana ko leta igira ikikoze ku bijyanye n'ifumbire.
Icyo dusaba leta ni uko yoraba ikagerageza n'imiburi biri ku mpeshi tukagira akarusho nk'ako ku rutumba. Ko ndiko ndaraba muri tubure nero ngometse butanu muri leta ngombeka butanu gatotahaza none mbwa narose ibikombe cumi.
Mumenya ko abafundi b'indimo bagerageje gusaba ko abafise imirima botera bakaba bararindiriye ko iyo mfumbire iboneka, ariko bica birangira abarimyi batitabiriye ako kamo bakanegura ko n'ifumbire yo mu bwoko bwa totaza idasabwa mu itera birangira ibiterwa bikeneye bigeze mu iyera atayo baronkejwe. Aha rero banasaba abajeje by'ifumbire kurikanura kuko hageze aho ibiringo byose by'irima birangwa no gucererwa, kuko hageze aho ibiringo byose by'irima birangwa no gucererwa bizo kwinjiza inzara muri bene Burundi bagasonza. Mwamenya ko imvura mu karere k'ubiyogo mirikirwa mu buryo bushimishije ari naho abarimye bati birake ku bajeje by'ifumbire ko bariko babatesha ibakwe ryo kwimbura. Ibuhumuza Pantaleon Ntakarutimana, Radio Indundi Kiritiri.
Pantaleon Ntakarutimana urakoze. Nayo bamwe mu barimyi b'amatunda bo muri komine Mpanda intara ya Bujumbura bavuga ko bakenye ibikoresho byo kuvomera ibyo bitegwa, ubu ngo biriko bituma vyononwa n'izuba ibiheza bikagabanya umwimbo kuri ivyo bitegwa n'igiciro kikaba murengera kuri ivyo vyamwa. Abo barimyi basaba leta kubaronsa ibikoresho byo kuvomera iyo mirima hamwe no kubaronsa imiti yo gupompa kugira ntibifatwe n'indwara zitera ibitegwa. Ni inkuru ya Odilo Nkejimana.
Umwe mu barimyi bico camwa camatunda twaganiye ni Juvenal Ndayikeza w'imyaka hafi 30 wo muri zone Rugazi komine Mpanda intara ya Bujumbura, avuga ko ico camwa kimubeshejeho kuko akirimye imyaka hafi 5 kikamutungira umuryango wibugizwe n'umukenyezi n'umwana umwe. Uwo murimyi akaba n'umugwiza mbuto, avuga ko ubwoko bw'amatunda arimo ari bubiri, ubw'amarundi n'ubundi bwa kijambere buzwi nka Prime du Japon yimbuka igihe cyose.
Amatunda aramara igihe kinini namura mu sezo yose, ariko umwimbo haragera yaho uyongera bivanye no mu isezo y'imvura canke ukagabanuka bivanye no mu isezo y'iki imvura itasuye mu kwezi kwa 11 uduga gushika mu kwa 5 aho umwimbo ni se normal.
Naho Ndayikeza avuga ko ubwo burimyi bumuteza imbere intamba myizo ntizibuze, avuga nk'ingwara zitera imirima y'ivyo vyamwa imiti kazimba hamwe n'uruzuba mu gihe ata buryo bwo kuvomera afise.
Imbere intamba myi ibikoresho bidakwiye, hariho ama autopompe matiyo kukwega amazi kugira kumbure nze ndarima amasezo yose. Amatunda arategwa n'ingwara nko mu gihe cy'iki, ni ukuri utabyifashemo neza umurima wose uraheruka yorongotera ubukoko bwera ugasanga amababi yizinze urushugwe rugakoroka n'igitumba. Turakoresha ya miti ya tiramu.
Iyo miti iraheze ikaboneka byoroshye?
Ego iraboneka naho usanga izinze.
Iyi ni ntambamye ku barimyi bico camwa camatunda n'ifumbire leta ikunze gutanga igihe cyo kuyikoresha carenganye nk'uko abivuga.
Ifumbire ndayitondera nkakurya abandi bayitondera, ndagombora muri leta hari igihe biteba inkurikizi zozo ntizobura kubera ko imvura subira inyuma kubera simba nafumbire ku gihe cya ifumbire kuko ndabyifuje.
Uwo murimyi w'ivyamwa asaba leta ko yoshigikira abari mitunda kugira umwimbo wiyongere, narya yemeza ko abaguzi bavyo baguma biyongera. Itunda akaba ari camwe umuntu ashobora kwamura igihe cyose ari kumwimbo karutana nko mu gatasi, ibituma ikiro cyayo gishobora kugurwa amafaranga 5,000 y'amarundi ni mu gihe cy'iki, ikiro gishobora kubariza mu mafaranga 12,000 by'amarundi.
Radio Indundi Culture, amagara y'abantu.
mwamaze kuvyumva uno mwanya w'inkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiriza imisi yose ya kabiri uno munsi tuvuga ubuvuzi ku ndwara y'intandara muganga Nestor Sengiyumva yanonoseye kuvura indwara zifatira mu mitsi nsoza bwenge asigura ko ubwo buba ubwigihe kirekire ariko kandi ko indwara ishobora kwirabika Noris Nduwimana n'uya duteguriye inkuru y'amagara y'abantu
Nindwara ivugwa igihe kirekire kumaze gufatwa nk'uko bisigurwa ntuwo yanonosuye ibyo kuvura indwara zifatira mu mitsi nsoza bwenge umugwayi bwirizwa gufata imiti n'imiburiburi imyaka ibiri ahereye igihe aherukira kuremba muganga Nestor Sengiyumva atubuvuzi buhera ku bipimo
we wajumbira muganga nabangira ibintu bijugumiza cyane n'abantaka z'ubwenge cyane n'abarangira ibimenyetso tanga intandara nakutuma ipimo kiraho umuyaga kuba ubwonko cyangwa gutuma n'ikindi gipimo kimurika mu bwonko bitaskanere cyangwa IRM ariko ibyo mvuze sizo bizotuma neme zako ufisi ntandara ikintu cambere kizotuma nemeza ku sintandara n'ukuntu uzobinyiganira ukuntu bihora bigenda
ibyo bipimo bivugwa ntibigarukiraho kuko nkuko amandanya bisigura intandara zishobora kwiyubika wo muganga navunira kago habashobora kwitiranya ibyo bipimo
ico cankora cyo namutuma igipimo gipima umuyaga nkuba wo bwongo nico bita electron encephalogram ho igipimo umuyaga nkuba w'umutima bacita ECG electrocardiogram ico kindi rero twe dukenera gipima umuyaga nkuba w'ubwongo kirashobora kutwereka yuko hari ahantu atameze neza ku muyaga nkuba w'ubwongo iyo umuntu avize intandara ukwezi kumwe mu myaka ibiri ugatubwira iyindi kirize casubira guhera ku busa guharura ya myaka ibiri mu yandi majambo ni imiti umuntu ategeza gufata ikiringo kirekire kandi akayifata na discipline ntabwo uno musore nari ngo hari mariage ngo manutu yoga ngo ndeke gufata umuti agafata umuti imisi yose
ariko rero kandi umugwayi w'intandara ashobora kuremba cakiringo kitarahera arico gituma umuhinga abwiriza abantu kugira ico yita discipline mu gufata imiti
hasigaye ukwezi kumwe mu myaka ibiri ihere ugacubwira iyindi kirize y'intandara ncasubira guhera ku busa guharura ya myaka ibiri mu yandi majambo ni imiti umuntu ategeza gufata ikiringo kirekire kandi akayifata na discipline ntasimbe ntabwo uno musore ngo hari mariage ngo manutu yoga ngo ndeke gufata umuti cyangwa ngo hari anniversaire ariko agafata umuti imisi yose kandi uko zatekanije aha nico gituma abantu bafite intandara baronse umuti bari gushobora kubaho atangurane bagize mugabe ingorane nuko benshi naho baronka kubera na mikorosu nzego ni miti zinde cyane ariko usanga amikoro atabaye menshi ariko
muvuzi kijambere hunatanga umwizero ku ndwara y'intandara inkomoko yayo ibwirizwa gushigwa imbere kubera iki muganga Nestor Sengiyumva
kijya cha IRM cyane scanner tukimutuma turi ko turaraba ko twobona ico za ntandara zavuye ko nk'amatumere kanseri yo mu bwongo cyangwa indi tumere mu bwongo hari aho usanga ubwongo bwabwe bwiyubaka bashika baravuka ukasanga ni harahantu hameze nabi
kubera rero mu Burundi gushika ubu indwara itarageraho yufatwa ku rugero rw'izindi ndwara ukwivuza ntibyama bitebuka kuri bose kumvo zitandukanye abatayisuzumishije ariko bashobora kugira ingorane zikomeye haba mu magara yo mu mutwe canke mu kibano ariho have ingendo yo gukumira no kwinuba umugwayi
Norris Nduwimana wakoze kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu bari baduteguriye ari nayo tugarukirije kwa no makuru yo kuri uno mugoroba ni ku isaha 12 n'iminota 36 ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi Kofi Rwe ntware katuma amajwi bashikira aya makuru mwari ko mwashikirizwa na Kristalizarere Imana mu gijuro giza mwese murakoze